Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muramutse neza nshuti mwese mundu teza amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 5 y'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Nkundikije.
Kwirinda kanseri nkuko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo biba amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Uyo ni Diane Gashumba mushikanje ajejwe amagara y'abantu mu Rwanda avuga ku kamaro ka siporo mu kwirinda indwara ya kanseri. Inkuru kimene inkuru yerekeye ubukene bw'amazi ku mutumba Kavumu komine Kayanza intara ya Kayanza, hamwe n'inkuru ivuga igituma abana babatwa mu Burundi badahurumbira amashuri. Turaziga kwa ku mukanya kari imbere. Ariko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Muramutse neza Aloise.
Muramutse Frederic. Ndamutse n'abaduteze amatwi. Perezida wa Venezuela Nicolas Maduro asaba uwo atavuga rumwe yiyise ko ariwe perezida w'igihugu Juan Guaido ko bicarana bakavugana amaso mu yandi. Maduro yagize ati, reka tuvugane ku bibazo biri mu gihugu cyacu kandi tubironderere inyishu. Politike si umukino w'abana. Maduro yabishikirije mu kiganiro yashikirije kuri televiziyo muri icyo gihugu. Muri icyo kiganiro cyafashwe ku munsi wa gatandatu gitangazwa ejo ku munsi w'Imana, Maduro yavuze ko imenyeshamakuru mpuzamakungu hamwe na za ambasade z'abanyamahanga ari byo bikokeza icyiyumviro cyo gushinga leta ibangabanganywe n'ihari kandi by'ukuri tabaho. Maduro yavuze ko Donald Trump wa Amerika ariwe akora amakosa kuko ngo agiye gusesa amaraso. Perezida Donald Trump yashikirije ejo ku munsi w'Imana ko kimwe mu byo Amerika ishobora gukora muri Venezuela ari gukoresha ingufu za gisirikare. Ibyo Trump yabishikirije mu gihe kuri w'Imana ejo ari cyo kiringo cya nyuma cyari cyahawe Maduro kugira n'ibihugu bimwe bimwe bya Buraya kugira zobe yatunganije amatora mashasha y'umukuru w'igihugu. Abategetsi babiri muri mu gisirikare muri icyo gihugu hamwe n'umwambasaderi umwe baramaze gutanga imihoho muri leta byabaye ku munsi wa gatandatu, kandi bemeza ko Guaido ari we mukuru w'igihugu w'ifata kibanza. Gushika ubu ntibiramenyekana abasirikare bari nyuma ya Guaido uko bangana. Muri ako karere nyine abanyagihugu baritavye ku bwinshi amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya El Salvador ejo ku munsi w'Imana. Wahoze ari umukuru w'igisagara cya San Salvador Nayib Bukele niwe yahabwa amahirwe yo gutsinda imbere y'uko ayo matora atunganywa. Abakandida bose bane biyamamaza bemerera abanyagihugu ibintu bimwe birimwo kunagura ubutunzi no guhasha ubwicanyi, mu gihe igihugu cya El Salvador ari kimwe mu bihugu byo ku isi hicwamwo abantu benshi cyane. Mu gihe atamukandida yoshikana amajwi arenga 50% muri aya matora yabaye ijyo kuw'Imana, abakandida babiri bazi imbere y'abandi bazoca bongera guhiganwa mu kwezi kwa gatatu. Papa Francisco Mungere wa Ekleziya Katolika ejo ku munsi w'Imana yaragendeye Emira Zunze Ubumwe za Barabu, abaye papa wa mbere agendeye icyo gihugu kumamuko y'idini ry'abayisilamu. Kuva atanguye amabanga yiwe muri 2013, Papa Francisco amaze kugendera ibihugu bitari bike bigwiriyemo abayisilamu. Papa Francisco yatumiwe n'umuhungu w'umwami wa Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mu nama ihuza abafise ukwizera gutandukanye, aho amara umwanya uri munsi y'amasaha 48. Bitekanijwe ko ashikiriza inkuka y'imisa kuri stade y'i Abu Dhabi ejo ku munsi wa kabiri, byitezwe ko ikurikiranwa n'abantu 135,000. Abantu bashika 10% muri Emira Zunze Ubumwe z'Abarabu, ni ukuvuga bashika 1,000,000 n'abakatolika. Benshi muri bo ni abakozi b'abanyamahanga bagiye muri icyo gihugu bavuye mu karere ka Aziya mu bihugu bitandukanye. Abategetsi mwizinga rya Bahamas bashikiriza ko abimukira bashika 28 bamuka muri Haiti bamaze kumenyekana ko bafuye nyuma yaho ubwato barimwo buzamiye mwibahari. Abasirikare ba Bahamas bavuga ko bashoboye gutabara abimukira 17 barimwo 2 batowe ku musozi ejo kuwimana. Abasirikare ba Leta Zunze za Amerika bagenzura ibahari barafashije mu bikorwa byo gutabara. Ubwo bwato bwibiye ku musi wa gatandatu ku birometero 10 imbere yo gushika ku izinga rya Abacha mu buraruko bw'izinga rya Bahamas. Naho ku mugabane wa Afrika, ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Afrika byashyikirije ku munsi wa gatandatu kw'ibiganiro biriko birabera i Khartoum ku murwa mukuru wa Sudani byatumye Repubulika ya Centrafrica ifundika amasezerano y'amahoro n'imihari 14 yitwaje ibirwanisho, ikaba ari icyizere cy'uko icyo gihugu gishobora kuronka amahoro inyuma y'intambara imaze imyaka igisinzikaje. Ibyumvikanywe ko muri ayo masezerano ntibyashotswe bishigwa ahagaragara. Amasezerano nk'ayo yarigeze gushigwa ko imikono mu myaka iheze ariko ntiyubahirijwe. Centrafrica cinjiye mu ntambara kuva aho Seleka urunani rw'imihari irwanya leta y'abayisilamu ikuriye perezida François Bozize ku butegetsi mu mwaka wa 2013. Icyo gihugu cyaciye cyinjira mu ntambara yahuje amadini hagati y'abakristu n'abayisilamu. Imisigiti hamwe n'amasengero byaraturiwe n'abanyagihugu batari bake barahasiga ubuzima.
Kana jibwe magara y'abantu mu Rwanda buributsa ko mu rwego rwo kwirinda indwara ya kanseri mu bintu abanyarwanda bakwikongera ko harimo gukora sport kenshi gashobotse. Diane Gashumba umushikiranganji yajijwe magara y'abantu mu Rwanda yavyibukije kuri uyu wa Mungu mu gikorwa cahariwe sport rusangi mu gisagara ca Kigali kizwi ku izina Car Free Day. Ni mu gihe itariki 4 z'ukwezi kwa kabiri kila mwaka isi yose ihimbaza umunsi mpuzamakungu wo kurwanya indwara ya kanseri. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda.
Ikimihurura mu mujyi wa Kigali imbere y'ibiro by'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro Rwanda Revenue Authority, bamwe mu batuye umujyi wa Kigali baramukiye muri siporo rusange muri gahunda izwi nka Car Free Day. Hateraniyemo abantu b'ingenzi zitandukanye ndetse n'abategetsi. Ni gahunda igiye kumara imyaka 3 aho siporo ikorwa kabiri mu kwezi kandi ku munsi wo ku cyumweru ni hame. Ubwo iyi siporo ibikorwa, imwe mu mihanda ya Kigali iba yafunzwe ku buryo ibinyabiziga bikoreshwa na moteri hari aho biba bitemereye kunyura ahubwo hagaragara biruka ku maguru cyangwa bagenda ku magare. Madame Marie Chantal Rwakazi n'utegeka umujyi wa Kigali aratubwira impamvu.
Ibinyabiziga bikoresha amamoteri bifite imyuka mibi bizana. Ibyo bikaba bituma wenda bakoraga siporo batagira badahumeka umwuka mwiza. Dufasha rero abanyakigali tudafunze imihanda yose y'umujyi wa Kigali, kuko abinjira mu mujyi wa Kigali abagendera muri Kigali baba bashobora gukoresha indi mihanda, ariko tuba dushaka ngo abantu bakore siporo bahumeka umwuka mwiza kandi bisanzuye mu mihanda batagenda banyuranwa n'imodoka n'ibindi binyabiziga bikoresha za moteri.
Uretse igikorwa cya siporo rusange kuri uyu munsi wa Car Free Day, hakunze no kugaragara ibindi bikorwa birimo ibyo gupima zimwe mu ndwara zikomeye kandi zitandura nk'umuvuduko w'amaraso, indwara ya diabeti cyangwa igisukari n'izindi. Kuri inshuro isi yose yizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya indwara ya kanseri, ubutegetsi bw'u Rwanda muri iyi siporo rusange bwibukije abayitabiriye uko bagomba kwitwara mu kwirinda kanseri. Madame Diane Gashumba ni Minisitiri w'Ubuzima.
Kwirinda kanseri nk'uko duhora tubibabwira ni ugukora siporo kenshi, ni ukunywa amazi, ni ukurya imboga, ni ukurya imbuto, ni ukwirinda ibiryo birimo amavuta menshi, ni ukwirinda inzoga nyinshi, ni ukwirinda itabi.
Nubwo nta mibare ifatika ubutegetsi bw'u Rwanda butanga, ntibubura kuvuga ko kanseri zikunze kugaragara mu Rwanda hari kanseri y'inkondo y'umura ku bagore yandurira mu mibonano mpuzabitsina, kanseri y'ibere ku bagore nabwo ya prostate ku bagabo na kanseri y'igifu. Ministre w'ubuzima yanibukije uko abagore bashobora gutahura ibimenyetso bya kanseri y'ibere.
Kanseri y'ibere umugore ashobora kuyisuzuma itaragera kure. Kwisuzuma buri gitondo, kwikanda ibere, kumva niba nta tubyimba turimo cyangwa inurugunyu, amaganglion cyangwa kureba ibere ugasanga ryahinduye ibara cyangwa ugasanga imoko yinjiyemo. Ibyo rero bibonye ihutira kwa muganga kugira ngo batazasanga kanseri yakurenze. Ariko n'abagabo mushaka gusuzuma abagore banyu kanseri y'ibere. Ukareba mu gitondo ese ibere ry'umugore ntabwo ryahinduye ibara, ukarikanda ukareba ko nta tubyimba turimo, mujye mumenya abagore banyu ko bateye, murebe ko imoko itinjiyemo, umubwire uti nyaboneka tujye kwa muganga.
Bamwe mu bamaze iminsi bitabiriye siporo rusange mu mujyi wa Kigali bakavuga ko byabafashije ku buryo bugaragara.
Siporo iramfasha, ituma na buri munsi nyibuka noneho nkakora siporo kugira ngo iyi minsi ibiri nakubwiye mu kwezi itazazajya nta ngufu ifite, yatumye ngabanya ibiro bitanu, nari mfite 25 ibiro 70 kandi mfite ingufu rwose zihagije. Nawe wabibonye kuva siporo yatangira nakuyinyemera kuyirukanka ngira kugeza none ahangaha urabona ko ngikora siporo kandi mfite ingufu.
Uyu we twahuye n'abavuye kwisuzumisha ngo amenye uko ahagaze.
Nipimisha umuvuduko w'amaraso, nipimisha mbega uko umubiri wanjye uhagaze, ariko nsanze nta kibazo, bambwiye ko nta kibazo mfite mu mubiri. Siporo y'uri umusiporotifu hari byinshi, hari indwara nyinshi bikurinda, cyane cyane ukumva uri n'umuntu udafite amavunane mu mubiri.
Ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bugakomeza buvuga ko iyi siporo rusange igiye kumara imyaka itatu igenda itanga umusaruro. Meya Rwakazina:
Bimaze kugaragara nubwo tutarabipima mu buryo bw'imibare ifatika ko icyumweru iyo twakoze Car Free Day umwuka uba uri muri Kigali aba ari umwuka mwiza. Icyo rwose turifuza no kuzabishyira mu buryo bw'imibare kugira ngo tubimenye. Icya kabiri nicyo ntirirwa mvuga nta kamaro ka siporo. Ubundi nyirango twagiraga abantu b'abasore wenda bagabo gusa, ariko ubu ibyiciro byose bisigaye byitabira siporo. Siporo rero uretse kuvura stress abanyakigali baba biriwemo cyangwa bamaze mu icyumweru ibyumweru bibiri, ariko ituma abantu bagira n'ubuzima bwiza.
Kugeza ubu kuri buri munyarwanda ufite ubwisungane mu kwivuza, ubutegetsi bumusaba byibura kwisuzumisha rimwe mu mwaka kugira ngo amenye uko ahagaze. Ku rundi ruhande ubutegetsi bukavuga ko kubera guseta ibirenge mu kwisuzumisha biba intandaro yo kutabona imibare ya nyayo ku barwaye kanseri inahitana hafi miliyoni 10 z'abatuye isi buri mwaka. Kuva mu 2012 nibwo mu Rwanda hatangijwe urukingo ku bana b'imyaka 12 rubarinda kanseri y'inkondo y'umura. Ministre w'ubuzima Madame Gashumba akavuga bimwe mu bituma kanseri ikomeza kwiyongera.
Ubwiyongere bw'abantu banywa inzoga, abantu banywa itabi, nabyo ni ibituma kanseri zimwe na zimwe ziyongera. Ikindi, kera abantu baryaga iby'ikinyarwanda bakarya imboga cyane cyane. Uyu munsi turigana imico y'amahanga, turashaka kurya amavuta mu biryo byose.
Bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitakala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Kubura ibifungurwa no kugwaragurika biturutse ku bukene buri mu miryango yabatwa biri mu bintu nyamukuru bibuza abana babatwa guhurumbira amashure. Muri komine Mutaho intara Gitega hari ishure rifasha abatwa mu kubafungurira no kubavurira ku ishure, abana babatwa barahurumbira ishure ku rugero rw'abandi Barundi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Fidele Nsabimana ari mu Burundi.
Ishuri ryataziriwe ivyizigiro ryubatse ku mutumba wa Nyangungu komine Mutaho intara ya Gitega gati mu Burundi ari kigwati kimijyango y'abatwa rifite amashuri shingiro n'ayandi gisata c'inyuma y'ishuri shingiro kuva ryubatswe haraci imyaka 15 nta mwana w'umutwa wo muri ico kigwati atakije ku ishuri kiretse biturutse ku bugaba bwiwe nkuko vyemezwa n'abatwa b'Inyangungu kumfashanyo y'amashiramu atandukanye iryo shuri rafise uko gitunganije bitandukanye n'andi mashuri Munezero Beatrice ajeje gutunga nya ivyigwa kuri iryo shuri aratubwira abari fashe mu mugongo n'ivyo bafasha abana biga kuri iryo shuri
turafise ishira hamwe rya MCC Comité Central des Mennonites nibo twatanguranye nabo iri shuri na Christian Aids n'abandi Foundation for Hope in Africa bari geze kuza ngaha bonyene bari labira na amaso basanga abantu kuno bagwaye barungika mu doktere wabo araza arabapima nibiki bacha babona singwara gusa hari ingwara zitegwa no gufungura nabe bacha biyumvira ico kibazo kugira ngo babarungikire ibi bintu mwabonye ngaha hari inyama z'inkoko hari inyama za dendo hari imikate bagabafungurira n'ubuyi ibyo byose bizanana n'iryo shira hamwe navuze Comité Central des Mennonites niyo irungika idufasha kugira ngo abana bashobore kubaho neza
kurose bifungurwa abo banyeshuri bo mu bwoko bw'abatwa Munezero Beatrice yemeza ko vyagize akamaro kanini kuri abo bana kuko bibafasha kudadebukirwa n'ishuri
ivyo byatumye abana bahurumbira ishuri kuko urazo mwana aho aronka akwafungura saa 6 benshi muri bo ntibagita saa 6 bafunguye ivyo onye barahaga bakaca birirwa ngaha kugira ngo apremise baze gusubira ku ishuri ibi bintu byarafashije nawe uja mu mihana ukabaza abavyeyi bakubwira ati ni intambwe nyamukuru kuko nkuko nabivuze ubwa mbere abana ntibagisiba abana ntibagita ishuri kuko kenshi basibishwa n'inzara bakabura ico bari bufungura umwana ntashobora kugaruka ku ishuri ubu unye igitigiri tutangurana na cabana umwaka tumindagiriza umwaka ari kijya gitigiri nyene atabindi bihindutse
abavyeyi babana babatwa bo mu kigwati ca Nyangungu bavuga ko bashima intambwe abana babo bageze ko bakagira ko bagira n'ico basaba bafashe mu gongo iryo shuri byizigira bicokwe Salvatore n'umutwa w'imvukira wo ku mutumba wa Nyangungu komine Mutaho
yewe ndumutwa mukuru w'imvukira yaha nyene sinimutse mva handi uravye imyaka mfise nta mwana w'umutwa yiga kandi cyo gihe haba nk'ubu nanje mba mfise akazi muri leta turanezerewe cyane kuko abana bacu bariga harabamaze kumara bakagenda kuri kaminuza hari nabandi berekeye bazomara muri uyu mwaka biga muri 13 icyo nubwira abantu biyumviriye kuzanira ishuri ngaha hantu ndabifuriza ko bobandanya kugeza naho tworonka kaminuza ngaha kuko umwana yahejeje ngaha akaja kuyandi mashure biramugora mu kumuhitike yo kugenda mu kumugabura ndabifuriza rero ko bogira umugisha mwinshi uvuye ku Mana yabarungitse kugira iki cyiyumviro cyo gufasha abana babatwa
reka n'abanyeshuri babatwa biga kuri iryo shuri bavuga ko iryo shuri ryabuguruye amaso kuko bivugwa na sinzi nkayo Yohani yiga mu mwaka wa nyuma w'amashuri yisumbuye ku ishuri ry'Izigira
jewe ndumutwa nyene jewe niga mu mwaka wa 13 n'ishuri ryangiriye akamaro kanini ya cyane kubundiga kandi ndamenya mu ishuri n'abandi bana mbere barimo baraza nyene bari mu mashuri y'intango bari nyuma yacu ishuri kintu nari kundiye n'ukuntu bagenda batwitwararika cyane turiga turamenya nk'ubwa mbere jewe narabona abantu bari ko baravuga icyongereza n'igifaransa nkumva nyene hari kibazo kinini mu buzima ariko ubu nanje ivyo abandi bavuga icyongereza n'igifaransa ndabizi kwa rino shuri hageze mu mwanya wa pose baradufungurira umukate ubuyi reka n'inyama baraduha
uretse abana babatwa biga kuri iryo shuri hari n'abana bo mu miryango y'abahutu n'abatutsi basaba ababyeyi bantaho nikora biga kuri iryo shuri Izigira igitega Fidel Antoine Nsabimana kubwije rya Amerika
banywanyi bije rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubukene bw'amazi burugarije abanyagihugu ku mutumba Kavumu komine Kayanza intara Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu bavuga ko amagara yabo abangamiwe n'umubano hagati ya bubakanye utosekara kubera isuku rike. Ni inkuru yo mu menyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Fidelite ishatse.
Mu gacimbiri gikombe nko ku kilometero y'umusi ya 10 uva ku mugamo mukuru w'intara ya Kayanza icitwa ibombo naco bazi abanyagihugu barenga abajana 3 bahaba baronka amazi meza babiza kuya naho nyene bakayakura mu masoko
nta bombo rihare turagendiye mu masoko iyo kure gose
isoko rya mbere ngiriri ya hari efari ya kwiriya mihana irindi rigira kabiri niyo hiyo iyo hantu bita mu ngwimba na hantu hari isoko rije vuga ngo riri hagofu umwana umutumye aya masaha ubu bari nka saa 3 ari ubuvango kagaruka saa 6
ingaruka z'ubukene bw'amazi ziribonekeza kubana no kubakuze
umwana yadusoba ko hakarenga utameshe kukubera ingorane z'amazi ntuzogira ubuzima bwiza bumota neza utamesa utaronka amazi nako gasabune naho ukaronka nta kuntu uzogira ubuzima bwiza tinga umwana ngo agire ubuzima bwiza
turabona nabana biwacu ntiboga ntaho boronka bogera amazi apfa kure none wumva wa mwana azoronka utsima bwisa gute si kwa kugwara kubera tamazi neza tare
abakenyezi bari mu bahagira ingwane cyane kuko iyo bataronse amazi boga beza bigatosekaza umubano hagati yabo nabo bubakanye
nimba uvuye iyo mu misaza ukabasha kwijyamira uko kugasanga ubuguru bwa rateteye bwa rumwe kukubera ntubonke ubuzima bwiza bwo kuronka amazi ngo wiyode
eh kancanira birahijya nawe karaba hi none we worarana n'umuntu ubona ati iyo kicye ukaca Ako hindu chiriranya mao kapsele. Kuchuku mao ilaviye hiki. Aba nukuru sobele. Ni michafu nye nawa jiri kwanyi.
Kupa ngo kuyo zango kumuche nye zingo umugabo kuchi. Atemela kukujende di kiyo jeche. Isha chini nungu fashanya. Huko baba nanya abagabo na habari kubaladuto oteza. Nawa ene kubugabo ni biyozi. Biyozi kutu. Biyozi nawa ene kandi ya amazi adu chehanu kwenye.
Na ho abagabo bavuga ko bakundi suku. Muribo harimwa bogurume.
Atamazi ya raye mundi wanji. Nawe no kwiru kakuta kuyaka. Nawe nchamenya yuko kumbura tayo ya rara nyamazi. Nchamitangenda da karaburu mariko nchajira kucha mumaso. No njira kuchurume mumutwe. Mfati no chiku changa njira kucha murume.
Kupzaati.
Kupzaati. Mwe nito.
Kukisigurume
re. Tibapuche tiniyo cheche bandabu.
Kuruhande rw'abakenyezi ikibazo gishinga nuko iyo bavyutse biba ngombwa ko boga ariko bakabura ico boga na cyane cyane iyo baraye baranguye amabanga yabubatse
uvyutse nta mazi ubona mutam ya gutembere yubasha kwigira uko nyene kuko nta mazi wo warusanzwe ufise ntayo wararanye none mu gatondo uzovyuka kuyahiga nta kuntu wozinduka kuyahiga ngo uri kurahiga ukarabo duca tugenda tumota nabi kukubera nta mazi twarose
abo bakenyezi n'abagabo bamenyesha ko ubwo buzima bwisukurike babayemwo kwari ntambamye cyane cyane mu mibereho yabo no ku magara yabo ivyo biruko mu gihe mu gisagara cha Kayanza basezerewe ukene bw'amazi kuva hubatswe ikigega cegeranizwa nk'amazi avuye ku misozi abo banyagihugu basaba kugirwa nk'abandi
tuyabonesha amasuko twumva ngo agenda mu gisagara bayahaye abandi bo mu Kayanza natwe batatu sigibombo ica ino iwacu ngo natwe duheze dutere imbere
nizo mpamvu mudushikira imbere mukadusabira amazi aha hafi twonyaruka kuyaronka
musanyiri wa komine Kayanza Jean-Marie Manirakiza tumurondeye yatubwiye ko bagacimbiri kari ku musozi uhanamye kandi ko bitoroshe kuhashikana amazi naho biruko yamenyesheje ko yimirije kuhagendera maze bakarabira hamwe nabo vyega ukuge ne bo bigenza kugira ngo amazi meza ashike muri ako gacimbiri ku mutumba Kavumu mu ntara ya Kayanza Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
tulibutse nshuti mwese ko mwe kumurabandanya kumviriza radio ijwi rya America isamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Unaho numanya kwashikiriza makuru yerekeye inkino na sport byabaye mu mpera z'indwi yaraye irangiye. Amakuru twateguriwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanya.
Kuri w'Imana hatanguye ihiganwa ry'umupira w'amaboko volleyball mu cicaro ca mbere ku rwego rw'igisagara ca Bujumbura. Inkino zitatu nizo zuguruye ihiganwa ry'umwaka wa 2018 ushira wa 2019, haba ku basore n'abagabo hamwe n'abigeme n'abakenyezi. Ku ruhande rw'abasore n'abagabo habaye inkino zibiri. Urukino rwa mbere rwahuje umugwi wa gisirikare Muzinga na Bisoro Volleyball Club. Ugo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Muzinga y'amaseta 3 ku busa bwa Bisoro. Urukino rwa kabiri rwahuje Amikale na Bujumbura Uwezo wa ndani, nago nyene rwarangiye Amikale rutsinze Bujumbura Uwezo wa ndani iseti 3 ku busa. Urukino rwa gatatu rwahuje abakenyezi n'abigeme. Hatanye mu mitwe New Colombe na Lesace. Lesace wirahiye New Colombe mu kutsinda iseti 3 ku busa. Inyuma yo gutsindwa kwa New Colombe, kizigenza uwo mugwi Kaze Aleta yabwiye ijwi rya Amerika ico vyavuye ko nico bagiye gukora kugira bazotsinde inkino zikurikira.
Nurukino rutari bworoshe, twakinye mbere n'umwanya munini, byari ibintu bigoye, naho twaruhiye gutsindwa mugabo twatwagerageje, byari ibintu biteye igomwe naho tutageze ku byo twatwifuze.
New Colombe mwatsinzwe iseti 3 ku busa, twovyita gutangura nabihiganwa ryo mwaka.
Ego twovyita nkuko, ariko harabakinyi umva dusaba abakinyi bashasha benshi bataramenyera urukino, bataramenyera ihiganwa, muri bamwe bamwe nyene bononye baca biyanka bataramenyera nyene ata experience bafise, mugabo twiteze uko uko inkino zizobandanya tuzogenda duhindura.
Ariko gutsindwa na Resace urukino rwo gutangura ihiganwa hariho imigwi tuzi ikomeye nka Muzinga na Jenda Light Club, murafite icyizere ryo mwaka kabisa.
Turagifise cyane, turasaba abakinyi benshi kandi turizeye uko tuzohindura, twabonye ibyo gukosora.
Mu New Colombe hari abakoca, hari president wa club, hari n'abakinyi, mubona igikwiye gukugwa ari giki kugira ngo nk'ukurukino rukurikira n'izindi muzo zitsinde zose.
Je cyo mbona nuko twoza turakora imimenyerezo ikwiye kugira ngo dukomere, kubera namwe nk'uko mubivuze ni ekipe zidasanzwe, bisaba tube dufise izo nkomezi zo gushika ku ntsinzi.
Ihiganwa ry'uno mwaka mu gisagara cha Bujumbura tabwa n'imigwi 10 ine yabigeme n'abakenyezi ariyo Lesace, New Colombe, Gender Light Club na Muzinga. Ku ruhande rw'abasore n'abagabo naho n'imigwi 6 ariyo Rukinzo, Gakosmos, Muzinga, Amikale, Busoro Volleyball Club na Bujumbura Uwezo wa ndani. Umupira w'amaguru naho kuri uwa gatatu hatanguye ku mugwa mukuru w'igihugu cya Niger ihiganwa ry'igikombe cya Afrika cy'imigwi y'abasore batarenze imyaka 20 umwaka wa 2019. Intamba mu rugamba zatanye mu mitwe na Super Eagles wo mu gihugu cya Nigeria. Ugo rukino rwarangiye ku nzinzi ya Super Eagles ibitsindo 2 ku busa bw'intamba mu rugamba. Ibitsindo byinjiye mu gice cya kabiri cy'urukino. Abakunzi b'umugwi w'intamba mu rugamba barurereye ugo rukino babwiye ijwi rya Amerika ko bakiriye nabi ugutsindwa ko mu guserukira gihugu u Burundi.
Gutsindwa ku Burundi navyakiriye uko nyene byashyitse, muganirwa cya twihebura ngo tuzotaha Imana ngaira cyadufise ko ivyizigiro turashoboye gukindiye dutuzohura ubugira kabiri.
Ni gikusaba none abamenyereza mu guserukira igihugu muri kino gihe uri hariya muri Niger ni babakumva.
Mboye je cyo nsaba abamenyereza bari hariya nuko boraba nabo batanguje kuri match barabe bazahindure bagira undi mukenyura.
Ndabyagire nabi pere byarambabaje gose kuko wari umwanya wo kutereza kutsinda bazi tugapfuma tunanganya kugira tugume tubandanya dufise n'akantu twatwishimirije.
Kuko uti amahigwe n'amahigwe ubona.
Amahigwe aracyari ho buke bwe bara dusigaye gukina inkino zibiri zose twatombora tukatsinda twobandanya.
Urukino rwa mbere rw'uruguru ihiganwa rya kane ya 2019 kuri uyu wa gatandatu rwahuje umugwi wa Niger wakiriye ihiganwa n'umugwi wa Afrika y'Efu. Kwarangiye iyo mirwi yose inganya igitsindo kimwe ku kindi. Mu itsinda A, Uburundi buri kumwe na Niger, Nigeria na Afrika y'Efu. Umurwi uzotsindwa kabiri ukazoca utakaza amahigwe yo kubandanya mu gice cy'umunani kirangiza. Umugwi w'Uburundi w'abasore batarenze imyaka 20 waheruka mu nkino za nyuma z'igikombe cya Afrika mu gihumbi kimwe 1995. Icyo gihe wakinye urukino rwa nyuma finale aho watanye mu mitwe n'umugwi serukira igihugu wa Cameroon. Umugwi wa Cameroon niwo watahukanye igikombe cya Afrika cy'umwaka inyuma yo gutsinda umugwi w'Uburundi ibitsindo 4 ku busa. Bujumbura, Evariste Nzikobanya, ijwi rya Amerika.
kumese mkundi la juu izbidi Amerika higani watu wateguli mraka kanya wigalikinga tulashimi enjeniyo ya dufashe mwinga bugizi uma hamwe na Fatou Karara ya dufashe kuhigiranya higani watu wateguli kuli mikro mwalikumu na Federike Mundikije ama kuru na yu mwashikirigo na Aloiza Bigirimana mwakote kututaga matukui tulabifurije mahoro umose uweze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.